bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jovi Diane na hazo ndongo ibiganiro vyuno mwanya ikaze kuri mwese
yewe barayinje muri mawose w'imyumba twarawukunkumura nikanguye mu gitondo cyangwa muri mawose bakunguye nikera mu kwezi kw'icumi na kabiri
narabaze ko twebwe duharage waturimye basanga baturanaguye barusara.
Aba ni bamwe mu banyagihugu muri zone Muyira ya komune Kanyosha mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura bidogera ubusuma bukabije burangwa muri ako karere co kimwe iyo nkuru co kimwe niyerekeye ishirwaho ry'abazorongora imirwi y'amatora mu makomune yo mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Turazigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ngere ndabahikaza makuru tubafitiye muri kano kanya tuyahere mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi neza na neza muri komune Muyira ya komune Kanyosha ivugwamwo ubusuma bwa bayindanse abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika riraniga inkuru tubazumenyesha makuru ati Bujumbura Fidelite ishatse.
Muri iyo misozi ihanamiye igisagara cha Bujumbura ubusuma bwari monogoje yewe barayinje muri mawose w'imyumba twarawukunkumura nikanguye mu gitondo cyangwa muri mawose bakunkumura nikera mu kwezi kw'icumi na kabiri
narabaze ko twebwe duharage waturimye ugasanga baturanaguye baruswara ekwimba ntidufise ugasanga batwaye tugore bagatwara nigasahumva dukore
kiretse ubusuma bwo mirima reka no mu mazu abasuma barashikayo mu kiringo c'indwi zibiri imihanyi irenga cumi iramaze kwibwa n'ibizi Jane n'umwe wakuru imitumba umunani igize zone Muyira
baguma bomora amazu bibura ukomba amazi vyo mu nzu nta na kimwe basigaza yabisafuriya ryabisahani zabi impuzu byose baratwara mwaka umutumba wa Kavumu nifise amazu ashika ku 12 basahuye rukomba amazi.
Zone Muyira iri ku metero biri mu 20 uva hagati ku mugwa mukuru w'u Burundi mu bayibamwo hari abatari bake bisumamwo ibujumbura haba mu kubaka amazu canke mu kudandaza ivyo bavanye mu misozi. Hagataho haraheze iminsi abadandaza ivyo batembereza ku mitwe barahagaritswe eka na wubaka bamenyesha yuko atakazi bagifise kubera ubukene bwateye inzara. Niyo rero abo twavuganye bavuga yuko itera ubusuma
ubuge ukora nk'urunganwe rwiba n'abana bakiri bato kabisa hari abata amashuri ku bibazo by'inzara byinshi bituka ku bukene
urumva abo bana biba canke nyaba ari umuntu akuze biba bitumwe n'inzara kuri atakanotaronka ko kuza gusumisa kuko twaruse mu bana natwe tugira dutangure kwiba kuko hatwaruse aho urabara dufata imiyaga umuntu atinjira mu mangazini tuzofata isashe
none we wari ufite icyo ukora rero zikacho kigutunza rero wakuru twufungura ntusubire kuturonka ntusubire kuronka ka kazi umva umbe amba haragana ko kwihangana birangira ukavuga ati jewe bishitse wosanga inzu bazimenye
kugeza iki rundi baravuga ati murakwiye gusohanga akigumye niba wijeje uyu munsi Yesu kiburya muri iki gice bigahera azose nawo wifuza waza kuyiba hande utazobwira na kuyiba kugaruka.
Ikibabaza abanyamuyira mbere batuye ijuru rya Amerika nuko niyo bishitse abasumo bagafatwa batamara mu gasho kabiri
nuko babatwara mutungane ntuyibabarekuye n'abasuma biba ntibabahana nico gito busangwa bucabwiyongeye yabahado wivye njya nabandi bona hakarore none none ugenda je n'undi mukesho yenda musangaho ratwanda mujamenye eh ashaka kangogo ase nka mujamenye no mwifatiye naho uracena kuragira ngo iki oyo bishobere gukunkumura.
Aya makuru aremezwa kandi n'abarongoye intwaro we guha hasi Jean Nibitse
twageze kubafata mu minsi heze bivye bafatiwe mu gipatiri ahantu hitwa kuri campus Kiriri bariko babomora ivyuma ibiyo babafashe barabafunga baratangajwe n'ukuntu twagiye tubona haheze indwi imwe kundwi igira kabiri abana turi kumwe nabo ni ukuvuga abanyagihugu bamaze kwidoga ko bibwa abana babivye canke ababivye bose ntibahanwe naho twe tuguma dusemera ati yamara umuntu afashwe no kumushikiriza ubutungane nubu bavuze yuko uwo bazofata ariko ari babona abanyagihugu rero turongoye ko bazomwihanira kubira ubutungane butabahana bikwiye ngo bubahashe
mu gipolisi ku bwabo gufatwa ni kimwe kwagirwa n'icaha ni kindi. Commissaire de police Alain Gombonyoni yaravuze mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru igihe ariko aramenyekanisha ibyarangowe n'ubushikiranganji arongoye rw'umutekano mu mpera z'ukwezi kw'icumi na kabiri.
Iyo bafashe abantu mu rwinshi si ukuvuga ko bose baba bagirwa n'icaha baba bikekwa kw'icaha hagize rero abarekugwa birasigurika yuko abo intahe iba yasobanuye neza bakabona yuko abo atakibagiye rero umuntu baba barenganije bafungiye ubusa iyo abapolisi babaye hafi abihaniye barafatwa badafashwe na hamankete akabako ko kwihanira kirazira
mu gihugu cy'u Burundi ingendo kwihanira iribonekeje no mu mwaka uheze akaroroka hafi nako mu mezi abiri ya nyuma yo mu 2017 aho umuntu yicishijwe amahiri mu mwaka w'igisaga cha Bujumbura mu komini ya Muha zone Kanyosha ahogwa ubusuma hari nabandi bana babiri baciwe ibikonjo hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega bagizwe nabo nyene ubusuma bwo mu mirima mu ntara ya Bujumbura Fidelite ishatse icyo gya Amerika
Tuwaza kugaruka gato mu gisagara cha Bujumbura tubabwira ivyerekeye amatora ariko imbere yaho tubanze tunyarukire gato muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo amunzi z'abarundi zahungireye muri Kamanyura majepfo y'umuji wa Bukavu zitangaza ko zugarijwe n'inzara yatewe nuko ishamwe gita himunzi HCR ryahagaritse imfashanyo y'ibifungurwa ryabaha umunyamakuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo aratubandaniriza ino nkuru
Inzara ivugwa muri iyi nkambi igaragarira n'amaso y'abagana aho izi mpunzi zikambitse mu Kamanyura aho usanga mu marembo y'iyi nkambi hari impunzi zigurisha bimwe mu bikoresho byo mu mazu n'abaturage b'abakongomani kugira ngo zibone amaramuko
kandi twagurishije na makinga ngaha tugurisha n'amamatera yose turagurisha kubera inzara nyine
nkiriya ni matera iri ku isoko nkiriya matera bampaye ibihumbi 20 yari iki ibihumbi 50 kubera inzara nyine
aha nta kintu na kimwe tutagurisha ibintu byose turabigurisha guhera ku masafuriya je nkanje ni impunzi ndose uyimwe ndayigurisha kubera ahindana ni nyinshi nisa hani ndira ko nashaka kuyigurisha hasiere no kuvuga nta kintu na kimwe kiduha
abandi nabo bagenda basaranganya ibiribwa bike basigaranye mu mazu
twahora duteka mu masafuri ya manini kuko fise nk'umuryango w'abantu 10 wacuteka mu isafuri ya nyene ubona kubagaburira kuko injya zaraboneka tugafungura tugahaga ariko ubu cugabanya no gicanye ariko aramarirwa twasigaranye
umuvugizi w'impunzi z'abarundi ziri Kamanyura byo nizinyanywe yabwiye ijwi rya Amerika ko bafite ikibazo cy'inzara kuko ibiribwa bari basanzwe bafungura hasi rimaze icyumweru cyose bihagaritse kubera yuko banze ubusabe bw'iryo shyirahamwe ryo kubarugwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga ihagarikwa ry'inkunga y'ibiribwa n'ingwi ndetse n'ubuvuzi ishyirahamwe rya hasi ryari risanzwe ritanga Kamanyura kaba riteye impungenge impunzi ziyakambitse
mu gihe atacokorwa muri iyi minsi ya vuba cerekanye no kutugarukira ku bintu byo gufungura abantu bashobora gupfa ku bwinshi kandi nta kuko nibyo turiko turabona batanguye kugwa bagwariye mu nzara rero kubera nta mikoro dufise twebwe twasaba abasi baze baduterere mu guhamba abacu mu gihe botangura kwicwa n'inzara cyane cyane habuze amaserikare baduhe n'ivyo birago kuko twe nta kintu cy'uburyo dusigaranye muri ikamyi twe twahora twimenya byose
tumaze gushanga turugoranye nta usohoka gucingero turi nko mu gasho tega no kugiye gucingero mu banyagihugu mugero tutaza gucingero inzara turayifise biragaragara
mu kiganiro ubuyobozi bwa SR mu mujyi wa Bukavu bwagiranye n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone Birenze ko dufata amajwi ariko bwemeza yuko bahagaritse imfashanyo bari basanzwe batanga ku mpunzi z'abarundi ziri mu Kamanyura usibye ubufasha bw'amazi bazisigiye kugeza tariki ya 28 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018 ubuyobozi bwa SR Bukavu bukomeza kugaragaza ko impunzi zakenera imfashanyo izajya mu nkambi z'agateganyo ikakirwa kimwe n'izindi impunzi z'abarundi SR isanzwe ifashirizayo ndare yuko zijanwa mu nkambi yo mu Rusenda n'iyi Murongwe ziri mu karere ka Fizi mu gihe SR ihagaritse imfashanyo abayobozi zibizi impunzi ziri mu Kamanyura basaba abandi bagira neza ko babagoboka kugira ngo barengere ubuzima bw'impunzi bayoboye
tusaba abagira neza ni ukuvuga n'amareta ibihugu byumva byo shobora kwakira umuntu nka twebwe atemere iyo biometri turatakambye turasemereye turakomya kamo kugira ngo baze badutabare batujani wabo twebwe dusaba aho twirimira nta kindi kintu kirenze ngaho dusaba duhe bahiza twere kitongo twigiremo turime gorore gushikaho tutubona umutekano kwiye mu gihugu cy'amavukiro yacu dusabe gusubira iwacu
rero twashaka gusaba uyo wese yumva azi umuntu icyarico kuko mu minsi yaheze baratwagirije ngo turabarobere uno munsi umuntu ariko aribaza mbega ko ninzara yica twe nta kigwanisho badusanganye nta muntu numwe kuva dushitse Kamanyura aratwitwara abwiye ko twamukoreye ikibi none uno munsi ko batwicisha inzara bataniye he nico kirobere ni kuvuga ngo nibahaguruke baha uyo wese afise umutima w'ikigongwe agarukira iki gihugu cy'Imana kiri ngaha azobagize neza Imana izo bimuhembere
inkambi yo mu Kamanyura irimo impunzi z'abarundi zigera ku 300 zigendera ku myizerere ishingiye ku mukobwa zivuga yuko ari umuhanuzi uzwi ku izina rya Ngenda ku Mana Zevia Ndatse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Kamanyura mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
I jogi Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda twongere dusubire mu Burundi aho mugujeje gutegura amatora ku rwego rw'ico gihugu kuri wa gatatu washize ahabona abazorongora imirwi y'amatora makomine mu gisagara ca Bujumbura ibindi kuri no nkuru n'umunyamakuru w'ijogi Amerika Bujumbura Diane Ndonse.
Kuri uyu wa gatatu niho hashingwa imigwi y'abazokurikirana ibikorwa byo gutora ibyiritswa shingiro bizoba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu makomine yo mu gisagara cha Bujumbura. Ikomine imwe uko ari amakomine atatu ifise umugwi w'abantu batanu. Bose hamwe ni 15 batowe mu madosiye amajana 538 y'abari basavye kuja muri iyo migwi. Abagabo n'umunani bagizwe na batanu b'abahutu hamwe na batatu bo mu bwoko bw'abatutsi. Abakenyezi nabo ni indwi bane b'abahutu hamwe na batatu b'abatutsi. Urongo imugwi ujeje gutunganya amatora mu gisagara cha Bujumbura Terence Bizimana yasiguye ko hisunzwe amategeko asanzwe ari mu ibyirizwa shingiro.
Zo dosye rero duje gusugurura ducabira mu gihugu rero nyezina cyo kuraba rero twisunzwe amategeko zama nkingingo y'ijana 34 yo mu byiza shingiro tekanya yuko abahutu basakwa 63% atutsi 40% abagore n'imiburiburi 30%. Ico rero cha 30% twe twakoreko cyane kuko murazi neza yuko hari abantu bavuga ati nyabuna hariya mwaduha abagore benshi ariko twebwe igiteko itugira n'imiburiburi kuvuga ko bashokwa benshi ariko bataba n'imiburiburi munsi ya 30%. Hanyuma ico rero twagikoze turabikorera ko turaraba kwekilibra abahutu batutsi ibiki byose ntara murazi ko saa 13 avo mazone 13.
Abatowe baje bava mu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi amizero y'abarundi umugambwe Ipona for the bunyakuri iragi ryandadaye amashiramwe yigenga hamwe n'abatanzwe n'abajeje intwaro. Ariko rero iki gikorwa nticashimwe na bose bamwe mu bo mu mashiramwe adaharanira inyungu za politike bavuga ko batahawe ikibanza gikwiye. Cerari Hakizimana arongoye ishirahamwe rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama.
Ibyabaye uno munsi twebwe ntacu tubivuga ko kinini cyane ariko kimwe cyo tuvuga ni uko imigambwe isa n'igomba kubyigarurira mu minwe aho biboneka ko amashami yigenga adahabwa ikibanza gikwiye muri bene iyo migwi kandi ari nayo yategeza kuvuga ibintu uko biri ari nayo adahengama mu bijyanye na politiki kuko usanga keshi atandi byicaro bya politiki turiko turaharanira mu byo dukora.
Urongoye CP mu gisagara cha Bujumbura Terence Bizimana avuga ko uwumva ko yoba yararenganijwe afise uburenganzira bwo gusaba akarenganurwa mu kiringo cy'iminsi itarenga itatu.
Kuva uyu munsi twebwe mu biro tuhari amasaha yose bikeneye ko mudukoresha nijoro tuba tuhari kuko tuhari kwa mwebwe tukeneye ko mutuzanira amadosiye amareklamasiyo yanyu muyazane mufise iminsi itatu 13 zirenze na reklamasiyo zose kandi gutora kuko cyabyo mu gikorwa cyo gushyiraho bwego urutonde ntabanduka kugira ngo byukwitegure irahira ryabo maze ikorwa cy'igihugu tugitangure hanyuma dukore nk'uko igihugu kivyifuza nk'uko mwebwe abanyagihugu muvyifuza.
Umuvugizi w'umugwi Seni ujeje gutunganya amatora mu gihugu Prosper Ntagwamiye amenyesha ko iyi migwi ifite ikiringo cy'amezi atandatu. Tukibutsa ko igikorwa bashiriweho cy'itora nyezina kizokorwa mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Ayo bamwe mu mashyirahamwe yigenga hamwe n'abatavuga rumwe na leta biyamiriza. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye Ijwi rya Amerika rero bisamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro tubafitiye kuri kano kanya tukabibandaniriza ku kiganiro ntorere kazoza ka studio Ijambo I Bujumbura mu Burundi.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imitsi yose nkaya mangu sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasize ntorere kazoza
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Bakunze bikiyago cha politiki nurele kazoza cha studio ijambo kisamira ni la hano kujwi di Amerika Jerome Niyonzima ndabaramutse nongera ndabahikaze kandi ndabipfuriza n'umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Mu kiyago cha politiki nurele kazoza uno munsi twashimye kugaruka ku bibazo n'inyishu umukuru w'igihugu yahaye abamenyesha makuru mu gusozera umwaka mu kiganiro yagiriye mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Muri kino gice tugashimikira ku bibazo vyerekeye politike n'imigenderanire. Utangura gufata ijambo ni Kieri Kitamoya wo kuri radio nkuru y'igihugu.
Haherutse kuba amatora mu nama nshinga amateka ya Afrika y'ubuseruko, aho batora umukuru w'iyo nama mugabo abashinga amateka b'abarundi ntibitavye ayo matora cyukimwe ndetse n'abatanzania. Ariko mu nyuma twarumvise ko abatanzania bahavuye bisubira ko baravuga yuko bemeye ivyavuye muri ayo matora. Mbega abarundi mu gihe hoguma uwo munyarwanda Rwanda tuzoguma twitabaye ibikorwa by'iyo nama tutavyitabye ingaruka mu buni shobora kuba izobiyahe
ibijanye no gukunda tuhagaze tuba yuko uwo batoye ntitumwemera kuko yaciye amategeko kandi tuba yuko twamaze kubyandika kugira ngo byagenze kugira ngo turakure tuyubahiriza bakazora mu karuciye kuri n'ibyo bazodusigura abarundi tutabwo n'abarundi tubabwira ati badusigure ko byagenze uko kwese kini n'ubwo rero niba dutange n'aduha inyishu zumvikana tuzotubanda batadutsumvikana nazo tuzokoma tubabwira tuti kino gihe ni shakoze neza kandi ngo bane kwitwara ko kwitwara
bijanye n'imigenderanire. Haraheze imyaka ibiri Burundi n'u Rwanda tutabanye neza bikaba ndetse byaragize n'ingaruka ku mibereho y'abanyarwanda n'abarundi cyane cyane abanyagihugu bato bato. Mbega gushika n'uno munsi twofata yuko ingendo y'u Rwanda iracari yayindi Burundi turacari hahandi ntacyo bakiyogira kugwa kugira ngo turabe yuko imigendere yosubira kunaguka.
Iyo habaye gutumvikana umuntu yagize akabazo ateza ubundi aryakibura akamwegera ati yamara turahari ku bintu byohera batwararindire yuko uko kuhera bitera byunyuka tujye kuraba none nko murabita abantu bashatse gutimbaza ubutegetsi mwo bana gute ibyo uno munsi basha kudakunda gutorika umuti bwa muri kazoza turaterekana kira abamwe bigize ibintu n'ibi ugasomborotso twakirangane n'ibi twebwe twashimira amakuru ati no bintu urubanza muze guce uno munsi basha kudakunda mwa muri kazoza na kino kiba tutezwa n'ingorane ni gucu Rwanda tutabika tutamenye tutabika tuzumenyesha abakungu twebwe abari dufite mu buto twiza ubitonzi ntabwo dutwara dutubarira hejuru.
Nitwa Christine Kamikazi, nkorera ikinyamakuru iwacu. Mwaratanguje umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro. Ni mu gihe ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro riri mu ngingo zitumvikanywe ko mu biganiro biherutse kubera yarusha ko none mwahisemwo gutanguza uwo mugambi utarumvikanwa ko n'abari mu biganiro. Ni ukuvuga yuko mutiteguriye gukurikiza ibizova muri ibyo biganiro. Muri make ibyo biganiro bibera hanze mu biha ikibanza iki. Murakoze.
Kujya ibwirizwa shingiro yaguze yuko twafashe ingendo yo kurinyanywa kandi hakiri abantu bakiganira ibiganiro sibyo musa kandi sibyo zobandara. Icyo twabwira ni uko kandi namwe mwemeza abamenyesha amakuru ari mugomba kuzamurabaza ibibazo na mubizi muzi inyishu yabyo. Ibyo ari guhinyanya ibwirizwa shingiro byatangwa mu mwaka w'2012 ibiganiro ni iby'abarundi kandi umurundi wese angana n'uwundi. Ibisigura yuko n'umurundi uri hanze dusumba abarundi bari mu Burundi reka da hageze ubwo igihugu umukuru w'igihugu angana n'umurinyi n'umworozi kuko iyo cya twese ntuzoraba n'uko uhagaze muri Amerika cyangwa Uburaya musumba abarundi bose. Nibaza neza yuko ari ukuzimira ngaho iyo uhagaze kubona ineza y'igihugu turi mu gihe cya demokarasi abenegihugu bose bashize none abandi bashira muze mubaze ibyabaye tubi nayo kwikukira ibyo mubona byabaye cyo ubundi ko byanjye bibona itandatu na gatanu ko byagenze n'ubucaye na gatatu ni ko byagenze ibiri na gatanu ko byagenze bibiri na cumi ko byagenze bibiri na cumi na gatanu ko byagenze none tuvuze ikibazo kibonesha amaso yawe ucuye inda yuko izindi nyinshi ugomba kurundira kandi nyinshi zimaze kugaragara kuri abantu batere kwa ikijana amatora mu cyacu kandi abantu twamaze gutora umuti uko izongeyendo ari zo guhasha mu masezerano yarusha iyo rubikanize yuko rero ibintu bijaye no ku ibiganiro byo hanze ibiganiro nyamukuru byabaye ngaho mu bindi gihugu byakozwe n'ibindi bintu byakozwe tutaraje n'amatora ya 2015 bijya byakozwe mu Kayanza y'amafedu rute ibiki byakozwe n'abashinzwe amateka n'abakinguza amateka bose barashikiriza aho ni byakozwe gutunga ijya muganga y'igihujije umutekano cyangwa muganga y'igihujije kuba yituye byose ari ibintu byanzabwa bizotuma ibizwa shingiro rihinduka leta icyo gihe rero kwishyira mu ngiro rero tubwirwa abantu bazoguma baganira amashyi tubandaye tubishyira mu ngiro ibyo igihugu kibandanye kibaho hamishi na chumana menye vikani uja usha musanze mbuzi chumuzari ya kuzari ya msa yukati vikani uja ya mkwezi kwa nakanda tu kuno masa yukari ya ezi maria chala wa andani ya tu ya yujibu ya rikuwa na wakabu na wakini zi kwa sebali mu ya mtizo ijambu ijara ni ijambu ni mizi ya nyuma ijara yuwa hamari ijabu yemu para kwezi ijabu yemu tusanga kinshi wala vikundi shepu tusanga isi kyo tutu rashira mungiro na mtsi mishimele lero kisiga inaja wano rezo manini waga anja kujiu kibandani kiwa na murundu mungu cyangwa babiri batozirika abarundi gucatsa bishoboka tuzobandanye tubaki igihugu tubandanye abandi tuzoza bakurikira
nitwa Alain Majesté Barenga nk'abantu mu benshi makuru wagiye mico kama mu ihinyanyirwa ry'ibizwa shingiro byanditse ko ibiringo by'umukuru w'igihugu biduye ku myaka 5 bikaja ku myaka 7 none ganye n'icyubahiro umukuru w'igihugu mugiye iryo hinyanyirwa ryo kwemezwa n'abarundi bose muka n'umuryango wa politike musanzwe murimo ukabashira imbere kugira mwitoze tukaba tuzi ko mu 2020 mu myaka 15 muramutswa abarundi mbega muzotangura gushasha cyane muzobandariza kuri imyaka 15 muzobiharura gute
ibyo ari ibyingo mwego parakwa ino ngwara tuyivemo ibizwa shingiro si by'umukuru w'igihugu ni by'abarundi ibyo ngingo nabyo bitunganijwe mu ntumbero y'abarundi kuba byipfuza rero no muri jewe njye kumbaza ati mbega umugambo ni basore kwizera mana yacu ugomba ugomba kunteza ingorane no muri ndiko ndakora igikorwa bantoreye ujye kuraba rero turakorera igihugu umukuru w'igihugu ni umuntu nk'abandi n'umuntu kugira ikibazo nk'abandi sidabyipfuza mugabo turabona neza ko ari abantu uri kurakora ibyejo kandi byejo ibyejo ni byejo imwaka w'ibihumbi na mirongo ine ujye muri 2020 mugabo n'umutsi mu 2017 imyaka ibihumbi bibiri na cumi n'indwi turasimba kanda kuteza kwa rabu mjewe gusimba kanga na gusimba ababu kujewa hiyo na gusimba kanga ujewe kwa tuwekire abe ni kiu tuwekire ni migamu tuwekire na bajeru usigurizia matineko mugabo unu mwusi sumitu wala iku ikiyoto chibili ingo sumitu wala iku wala mwende kumbwa yutu wa mara guleza ijime gizwa shingiro nime yuko alangu ze nito muli ndafa matora zoba nito wa jini mani bimika babu chibu tibuwa ni mjanye nuru kwenu za chabu kwanga inyanyo gizwa shingiro nito ya hera gizwa shingiro mwende muli sumo wala kulipuka niba atanga wati kukwe mazi kutunga na leo mashabu wago kama kutamunga za timo uli sentare jwaitu gizwa shingiro tutubira yuko niba tu ari ikibazo cyari mbega mubona bikomeza ukuhunye no kuri bemizi tuzi mara dukanda mwaka ngo mu kwezi wa gatandatu dubiye muto cha mara kite mara ki mitwa mubaze iduze ata atayitoza ata batarito ata ata abantu bayitoza muco mara mbega mutubonera ijya no bizo shingiro giye na yegejwe bizogenda gute muco mitwa ndi muri abantu bazo kwitoza ndi muri abantu bazo kwitoza
nitwa Diomede Hategekimana nkorera televiziyo y'igihugu akabazo kanje ka mbere kajanye n'intererano y'amatora n'icubahiro igihe mwatanga intererano y'amatora muri Berbe mu gisata cyayo kiri Ngozi muhamagarira abandi bose babishoboye gutanga intererano y'amatora mwamenyeje ko iyo ntererano izotangwa ku gushaka kuri uwo wese akunda igihugu ni kuki byahindutse itegeko
intererano y'amatora twatanze intererano twamagara bene igihugu amagara bene igihugu gutanga intererano ajye urabona je natanze n'umukuru w'igihugu kwenda akaro keza camagara abandi bandi bene igihugu mugati bwizwa shingiro rivuga iki
ku mubundi wese ashobora abwizwa guterera
mu terera guterera mu kubaka igihugu cy'ibataza demokarasi n'utimbataza utungane n'umutekano rero itegeko nabo ryaje rizike ku biryaje byunganira umukuru w'igihugu
ugomba kwiyoherereza nawe ngaho cyaje cyunganira nimba korero n'imbere y'iteko rinaza benshi bakora atanga ubu ariko aratanga bitara nasohoka ariko aratanga abandi bashobora kuyita batanze ari benshi cyane abene igihugu batanze nasanze ko aratanga amafaranga benshi cyane ugaho na karoti batanze ugaho habaze kuza itegeko ubu mwakuza twabuze kubwira itegeko tuzotanga umushahara twebwe abarenze amafaranga n'ubu tuzotanga umushahara wose ku mwaka tuzowutanga tuzongaruka naratanze oya naratanze ya mbere no ku mushahara wanjye bazowutwara haba rero n'igihugu igihugu dukuzirikana igihugu igihugu ntabwo isumba igihugu kuko udafite igihugu nta ibyo byose ibyo byose kumenyesha amakuru udafite igihugu kudandaza ntabikunda ntabwo utwaye igihugu gitembagaye kaba kabaye rero igihugu kitangirwa muri byose kugira ngo kikubesheho bwabi kandi ihagaze neza kugira ngo ihagare neza igira indongozi iyo utagira indongozi impeza
ku bijyanye n'indahiro y'umukuru w'igihugu icegera ciwe n'abagize leta mu kwinjira muri aya mabanga ingingo ya mbere y'iyo myanyuro y'ibwiriza shingiro ivuga ko Uburundi ari igihugu kidashingiye ku madini république laïque muri w'ifaransa ingingo y'ijana n'indwi ijana na mirongo ine na gatandatu ijana na mirongo itatu n'umunani iyo myanyuro y'ibwiriza shingiro irerekana ingene abondondagui bazorahira baja mu mabanga aho bazorahira bavuga bati imbere y'Imana mushobora byose ubwo izo ngingo ntizivuguruza ingingo ya mbere ivuga ko Uburundi budashingiye ku madini mbega hamwe byoshika nyumba mu Burundi koko hariho abahakanyi batemera Imana bakazotorwa muri ayo mabanga bazorahira ibyo batemera
hanyuma ikijyanye indahiro mwacanganije ibintu erega imana ni ibintu biratandukanye muvuga ko leta irayike nuko leta ntiyegamiye ku idini na rimwe muga imana n'idini biratandukanye imana n'idini biratandukanye imana n'umuremyi w'ijuru n'isi ntabwo ari idini reka nicyo cyuma rero mu bijyanye n'indahiro ntabwo bice byerekana yuko Uburundi buhagaraye ku ikunuzi ntitwavuze imana y'abakoroti ntitwavuze imana y'abasilamu ntitwavuze imana y'inuze y'abakatolika eka imana n'imana ni imana rudende kandi kuri iki none turirimba ati Burundi bwacu imana ko tubaye kudutungira kututangira gufuta
kandi umurundi wese aririmba gutyumira
yewe twese n'ibyo muri n'abarimwe arimo urazi imyaka twaburiringe ntukiwiririmba Burundi bwacu imana ko tubaye kudutungira ntabwo ari ati idini ryaduhaye epfo tuva tene idini ryaduhaye Burundi reka Burundi imana ko tuhaye kudutungira hanyuma rero ngaho kanukara n'agapfungu gusa kari mu bantu cyane n'udutego n'udutego tuba turimo imana idufashe cyane
aha niho kino gice cya mbere cyerekeye ikiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'abamenyeshamakuru kirangiriye Jerome Niyonzima ndabasezere ndabifuriza kandi umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muraranirwe mu banyu no mu byanyu n'aho ubutaha
cyari ikiganiro Nturere Kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
hakaba ino ngaha rero nshuti bakunze duce tuba turabangiriye ibiganiro byo mu Kirundi n'Ikinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya ariko imbere y'uko duhana gahindukira turatumire makuru ari imbere turiko turabategura igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda muri yo hariho inkuru yerekeye igihugu cya Kenya aho bamwe mu ndorerezi zarungitswe n'umuryango umwe bwa Buraya bavuga yuko amatora yabaye muri ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yaranzwemo utunenge tutari duke turaza kubigaruka ko muri ayo makuru yacu igihe cy'isaha imwe minota mirongo itatu bagenzi bacu bakiko barabatororokaniriza Naridiane Nahazwe muri isi ya gatanu Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda bakoze bagenzi banje bose bafashije kugira ngo ano makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya bishoboke mu buhinga bw'ivyuma hariho Fasil Gebehu twemi ku izina rya bagenzi bacu tubifurize kubandanya mugira umugoroba mwiza mu banyu no mu byanyu